ivyo indundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamwe ibiganiro vya radio indundi culture ndabahaye bwa keye ndabanikaze murano makuru na makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibikorwa byo kubaka ikibanza cy'amacuniro muri quartier Ruziba zone Kanyosha commune Muha byarahagaze kuva amazi y'uruzi mugere ateye muri ico kibanza bamwe mu begereye aho basaba ko hakwiye gukogwa kugira haboneke amacuniro meza abashinga amateka baremeje integuro y'ibwirizwa rijanye n'ishigwaho umukono y'amasezerano yerekeye ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yo mu mwaka wa 2013 ibubanza tubabwira ihohoterwa ririko rirakorerwa abanywanyi burunani rw'imigambwe bitiriye Burundi bwa bose iryo hohoterwa ngo rigakogwa nabo mu mugambwe uri ku butegetsi nayo muramvya naho tubabwira abanyeshuri babiri bo ku ishure shingiro rya muramvya ya kabiri bari birukanywe Burundi kuri iryo shure ariko ubu bakaba basubijwe ku ishure kuva igice cya kabiri cy'uno mwaka gitanguye Mathieu abona Yesu ni watuma amajwi abashikira Kristaliza Rerimana ndiye ndiko bashikirize amakuru mukanya inkuru imwe ukwayo
Radio Indundi Culture
Nongere ndabaramutse abanywanyi burunani rw'imigambwe bitiriye Burundi bwa bose rurimo bariko bahiganirwa mu matora yimirije mu ntara y'abubanza ruriyamiriza ico guhita gohoterwa ririko rirakorerwa nabo mu mugambwe uri ku butegetsi abanywanyi babiri bugo runani muri komine Musigati muri zone Muyebe babwirijwe kwemeza ko basokoye mu bazohiganirwa ibibanza vy'abaje nama b'amakomine ku nguvu hari mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ugo runani ruvuga ariko ye kwitwarira abo bakubaguye abo banyepolitike ugwego rujejwe intwaro imusigati ariko ruhamagarira abahiganwa kubana neza ino nkuru tuyikesha Alex Nkeshimana akoreraho mu ntara ya Bubanza
mu gihe abari mu migambwe bariko bayitegurira kuja mu matora y'abashinga amateka n'ayabaje inama b'amakomine baramenyesha yuko hariho abanywanyi burunani Burundi bwa bose bariko barakubagurwa aho ni muri komine ya Musigati ku mutumba wa Muyebe Sindayiga Ferdinand aserukira ugo runani Burundi bwa bose mu ntara ya Bubanza afatira ku karorero k'abanywanyi babiri bari mu runtonde z'abazo kwitoza mu nama ya komine muri zone Muyebe ngo bakubaguye hari mu ijoro ryo ku munsi w'itariki zitandatu
n'aho abanywanyi babiri bakaba bari no muri Conseil communal mwabatwaye twitoje muri list barakubaguye kitake standard z'ukwezi kwa mbere bakubagurwa n'utwara umugambwe CNDD-FDD ni zone Muyebe fadikanije n'utwara umugambwe ku mutumba gutaha mu ijoro sa 9 ijo barabandikisha urwandiko ko bavuye mu mugambwe sa ya Frode bavuye ndetse no mu runani Burundi bwa bose kugira ngo urutonde rwacejo hamwe sentare yohezwe bizwa shingiro yo habifata ingingo kuko urutonde rwacu gwo caruva mu kubera bafasha abantu ku nguvu bakuye
uyaserukira ugo runani abona yuko ari ukutihanganirana kubadasangiye imigambwe kubandanya akaba yibaza yuko ari kugira ngo bazove mwitora gimirije ahamenyesha yuko bagiye kwitura n'ubutungane
tugiye kubishikiriza natwe badukurira mu mugambwe wacu kugira afate ingingo nkuko hari imanza banze kujyana mu masentare nkuko babanze kwitura amasentare anari bazi bashire ko niyo dosiye abo bantu bakora ko bagu
haraheze indwi umukuru w'umugambwe w'igihugu Reverend Ndikuriyo amenyesheje yuko imigambwe yibaniye neza cyane ngo nta wo kwitwaza amatora kugira ngo atera kajagari
turavugana n'imigambwe yose nta wo kwitwaza ngo ngubatora nta matora yo gutera kajagara baho nkubona n'uzomenya ko turi mu matora tuzogena nyine duca ahantu ntangorane ibi ni bisanzwe
umusitani wa komine ya Musigati akaba tumenyesha yuko atanumwe aritura abajeje intwaro kugira ngo abatunganyize kuri icyo kibazo akaba asaba abari mu migambwe uko ikorere bubanza no muri komine arongoye kubana neza kuko bose bakeneraniye urongoye ubwo runani Burundi bwa bose hamwe n'umugambwe w'abanyafrodi Sindayiga Ferdinand bubanza arasaba yuko umutekano w'abanywanyi babo uguma wubahirizwa Alex Nkeshimana bubanza Indundi Culture
hagataho ubwo runani Burundi bwa bose rubwirizwa kuba gwasubiyemo intonde z'abazokwitoza ku ruhande rwago bibanza vy'abashinga amateka n'abaje nama b'amakomine ruheruka gusubizwa inyuma n'umugwiseni aho ni mu kiringo kitarenza iminsi 3 guhera kuri uyu wa mbere ibi biri mu ngingo yashizwe ahabona na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kubayiganwa baheruka kwankigwa amadosiye n'umugwiseni yo sentare inabwirizwa kandi ugo runani gutanga intonde zitarimo abanywanyi bo mugambwe Senet kuko uwo utari muri ugo runani uwo mugambwe nawo werekana kubwirizwa kubahiriza ugaseruka gushigwa ku rugero rungana rw'abagabo n'abakenyezi hamwe no mu bijanye n'ubwoko kugira wemeregwe amadosiye y'abazitoza ikibanza cariko kirategurwa ngo cubakwemo amacuniro muri quartier Ruziba zone Kanyosha commune Muhama gisagara ca Bujumbura caratewe n'amazi y'uruzi mugere kugera kuri uyu wa gatatu ibikorwa vyo kubaka ico kibanza bikaba vyarahagaze bamwe mu bahegereye bakabona ko bakwiye kuraba icokogwa kugira haboneke ikibanza kimeze neza c'amacuniro mu ntumbero yo gukinga ingorane zokurikira Tony Donald Sendayizeye yari yakubitiya
Turari ko harubakwa amacuniro muri quartier Ruziba amazu yari ko harubakwa bazorangurirwe mu cyo gikorwa arahagaze naho atamiryango n'amadirisha biriko ariko ayo mazu uko ari abiri akikijwe n'amazi y'uruzi mugere yataye inzira ibituma umuntu atoroherwa kwinjira muri ayo mazu canke ngo harangurire ibindi bikorwa abo twahuriye hafi y'ico kibanza berekana ko bafise amakenga ku magara yabo mu gihe ataraboneka amacuniro yubatse neza
Nisanzwe muri iki gihe murabona ko ingwara twese ku isoko rike zitaziyongeye hano muri kino gihugu ndetse no mu karere
eh musanzwe soyo namwe ntambami kwamagara y'abantu bisanzwe hatekerezwa ku basukuye komunika sukura no kongi ibinyabuzima bitekerezwa guhona bivanye n'umucafu
ayandi makenga bafise nuko ayo mazi ashobora kudafata inzira yayo vuba ngo ico kibanza gitegurwe neza
mu gihuruzi gusubira mu nzira eh batsongera babandanye mwasinze gukomba n'umenge ibihe bigenda bihindagurika sinze kusa twashaka ko mashine bari ahantu hatekanye kandi hubatse neza kugira ngo tuze turafungura inyama zateguriwe ahantu hasa neza kandi twizeye ko zifite isuku rikwiye
bagasaba ko ugo ruzigo habwe inzira kugira umugambi wo kubaka amacuniro ubandanye
mugere baruhe inzira yago bereke ko hatera kugira ngo umugambi ubandanye wa rero yanabe n'igihe kuba borohe baronke nabo bashimira
Kugeza uwo munsi ikibanza gifatwa nk'amacuniro muri quartier Ruziba ni ikibanza kitubakiye uhashitse wasanga amameza ari hanze iruhande yayo naho hakaba hegeranirijwe amayezi mu kiganiro umuhanuzi ajejwe iterambere muri commune ya Muha Veniste Ndabagoye yahaye radio indundi kituri mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze yari yamenyesheje ko naho umugambi wahagaze kubera ikibazo cy'amazi ari umugambi ubandanya aho yari yatanze ikiringo cy'amezi abiri kugira ibikorwa byo byasubiye gutangura Kuko ico gihe amazi yasa nari ko arasubira gufata inzira.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabandanya. Abanyeshuri babiri bo mu mwaka w'indwi bari birukanywe ku ishure nshingiro rya Muramvya ya kabiri mu ntara ya Muramvya barasuye ku ishure kuva igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure gitanguye basubijweyo n'ingengo y'ubuyobozi bw'indero mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze abo bana gushika ubu bavuga ko bariko baritegurira gusubiramo ibibazo by'igice cya mbere abarezi bamwe bamwe ariko babona ko abo bana barakwiye kuja kubandaniriza ivyigwa kuri indi shure bakanegura n'ingingo yo kubasubiza ku ishure yafashwe n'ubwo buyobozi ido nido na Jotam iratuzi
Kuri uyu wa gatatu abo bana babiri twabasanze ku ishure bariko bitegurira ibibazo by'igice cya mbere examen abana batubwiye ko gushika bata kibazo na kimwe baragira kuva basubiye kugaruka kwiga ku ishure rya Muramvya ya kabiri kuva mu ntango z'iki gice cya kabiri abo bana bari kuba bagarutse ku ishure kuva ku igenekezo rya 12 kigarama umwaka wa 2024 ariko abajeje indero kuri iryo shure bavuga ko ikete ry'umuyobozi w'indero mu ntara ribasubiza ku ishure inyuma yo kwirukanwa n'inama y'ishuri jeje indero bagirizwa kugwana ryabashikiriye kwa 30 kigarama uburuhuko bw'igice cya mbere gira buhere abarezi bo kuri iryo shure twaganiriye ariko barababazwa niyo ngingo bavuga ko iba ku bubasha bwo gufata ingingo aho mbere hari nabamenyesha ko bishoboka ko atawuzosubira gucutsa gatima ko guhana umwana ari mu makosa ikindi abarezi bo kuri iryo shure twaganiriye babona nuko abo bana bari birukanwe bojanwa kwiga kuri ndi shure kuneza yabo niyabarezi bari bafashe ingingo yo kubirukana Ishure rya Muramvya ya kabiri risanzwe gyigisha ko umuyobozi ajeje indero mu ntara umuhanuzi wiwe ajeje inyigisho n'ubujeje indero muri commune
Jotam iratuzi urakenuye hagataho ishiramwe ry'ugwaruka rukirisu ruharanira amahoro mu Burundi SOGEPAE rirashimishwa n'ingingo yo gusubiza ku ishuri abanyeshuri babiri bo mu ntara ya Muramvya ruvuga ko runegura ingendo ruvuga yuko irengeye ihabwa abanyeshuri icegera c'umuyobozi wa SOGEPAE Burundi David Ninganza asaba ko ubushikiranganje bw'indero ubwo subizaho ubugenduzi bw'indero ariko bwigenga tumukurikire
Muri no misi dora tubona abayobozi bubahuka na bagafata ingingo zihambaye zo kwirukana abana burundu mwarabibonye kuri lise Busiga biragaragaza ko abarezi bamwe bamwe n'abayobozi badatahura vyukuri uburezi icarico kuko bavuga ngo ni reglement scolaire ngo n'amategeko y'ishuri agenga amashuri amategeko bayazanye kugira ngo afashe ishuri afashe umuyobozi afashe abarezi kubona niki ntarengwa samategeko iza kubigisha ingene barera iza kubatahuza niki twokwihanganira niki twohanura niki twotanga kwimbabazi rero byikuri birababaje ko hariho abarezi bamwe bamwe bace bagomba gufata iyo reglement scolaire nk'ukumenga n'ubuhiri rero aha nagomba gufata akakanya kugushimira byiharitse umuyobozi w'indero mu ntara ya Muramvya aherutse gusubiza ku ishuri abana babiri abana batu b'imyaka 12 bagirizwa ngo batase baragwana mu gihe umwigisha atari mu ishuri dusaba ko nabandi barezi uwo yoba urufatiro tugasaba gushikira nganje kandi ko bwo garukana service ya inspection cyane cyane inspection itari kumwe na DCE na DPE bica bituma bakora igikorwa cyabo badakorera mu kwaha kwa DCE canke kwa DPE
intara y'indero ya Kirundo irahanzwe n'ubukene bw'abigisha amasomero adakwiye n'intebe zidakwiye ibi biri mu byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi w'indero mu ntara atanguza icese igice cya kabiri cy'uyu mwaka w'ishure mu birori byabereye ku ishure nshingiro rya Kivumu riri muri komine Gitobe riri mu yanyuma mu kibazo cy'umwaka w'icenda ivyo yemeza ko ari vyo bituma umwimbo ugenda nabi Leocadia Mukaporona yasavye abajeje intwaro ikibano n'abavyeyi gukorana n'abarezi kugira umwimbo wiyongere tumukurikire
intara yacu yarabonye ko iyo ishure n'ikibano bafadikanije nta nkeka ishure riratera imbere muri byose n'abari mu ntwaro babandanye rero bafata nkankama indero mu mashure abakuru b'imitumba bafashe gukurikirana ayo mashure kandi babikoze uko umusaruro uraheza ukaboneka nkuko twabisanze muri komine ya Bugabira aho twagize urugendo shure kubera iyo komine ariyo imaze imyaka ishika itatu izi imbere mu kibazo cha leta cyo mu mwaka w'icenda rero tugiyeyo twarasanze hariho ibituma abana bacu bamenya hariho ibituma ikomene canke intara ziza ubwa mbere mu gisata c'indero twarasanze rero yuko hariho urunani rugizwe n'abarongoye amashure n'intwaro kuko iryo shure n'umuryango nawo nyene uri mubo abajeje intwaro batwara nakuntu rero ishure ryo kwirebanga kandi naryo nyene ari umuryango muyindi abajeje intwaro batwara baraheza rero bagafashanya n'aba bajejwe indero haba ku rwego rw'ishure canke ku rwego rwa komine nkuko natwe tubigira ku rwego rw'intara
inama nshinga amateka yarize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa nshigwa ko umukono ku masezerano yerekeye ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu bihugu birimo umuryango wa Afrika yo mu buseruko yemejwe mu mwaka w'2013 i Kigali mu Rwanda bamwe mu bashinga amateka basaba ko hoduzwa umuvuduko w'umuhora wa internete kuko ubu hakiri ingorane kubijanye no guhanahana amakuru umushikiranganje mu vyajeje harimo gutumatumana ko yari umutumiremo n'amashinga amateka yamenyesheje ko mu vy'amashirahamwe atumatumana ko agiye gukora muri uyu mwaka harimo kugwiza ibifasha kugira umuhora wo gutumatumana ko ushikire bose idonido na Olivier Kwizera
ikintu kijanye n'aya mamega tugura hama nituyakoreshe
Ijo vyari bimwe mu bibazo byabajijwe mu nama nshinga mateka gihe hariko higwa integuro y'ibwirizwa yerekeye ishigwa ko by'umukono ku masezerano ajanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu bihugu biri mu buseruko bwa Afrika aha umwitwarariko wabo bashinga mateka waruhagaza hanini kuguhanahana makuru guhagarara hagati y'abifitiye uburenganzira kandi bakwije ibisabwa abo batowe n'abanyagihugu babaza ko hari akarusho muri iyo integuro ubwirizwa
urashobora kumara iminsi ibiri cyangwa itatu ata message wakiriye urungitse hanyuma kandi atanapere nimwe icizere uhabase bari ga mu gisagara tureka bari mu gihugu hagati ni ikihe ko tugiye kumererwa neza ku bintu byo gutuma tubanda kamako
haracenye imyaka 10 irenga atayimbesisima nimwe ibaye mu yo secteur yabishira hamwe imitere cyangwa leo tubona arizo zikomeye cyangwa onatere ku kuruga mu mitumba ari antene nimwe iruze gushingwa igituma ataba investisseur babonetse mu imyaka 10 heze bya iva kuri
kuri iyo myitwariko yawo bashinga amateka umushikiranganja jejwe gutuma tumanako n'ibinyamakuru yavuze ko hari umugambi wo kwagura umuhora wo gutuma tumanako ugiye kuja mu ngiro uyu mwaka
ndacishuriye muri busanzwe uyu mwaka nyene mu ntango hariho planification yo kwitanda rezo no gushinga yandi mantene nubu baratwandikiye kete ngo tubafashe kugira bashobore kubonka ahantu bashobora gushinga mantene notamment ngai bujumbura hazakuba intere kwa muri zone gihosha za nyabugete nahandi hatagamarezo muri interior rero sivuga yuko ubushikiranganje bw'icyayi nabo turiko turabivugana baratwereka ingorane nabo nyine bafise zo gushobora guca bakora ibyo bintu tuba twifuza ariko uwo mwaka baratwemereye yuko hari intambwe iboneka gushika nko kuri 30% bagiye kugira extension ya 4G nahari 3G bongere kandi bazane na 5G bagira amasite pilote kugira ngo Burundi bushobore gutera indi ntambwe
Integuro yibwirizwa janye nishigwa ko ry'umukono ku masezerano ajanye n'ikoreshwa ry'imihora yo gutuma tumanako mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yo muri Nyandagara umwaka wa 2013 yahavuye yemezwa n'inama nshinga mateka muri ayo masezerano harimo ko ubuhinga bwa none buzotezwa imbere mu Burundi
Olivier Kwizera urakenuye ni nahano tugarukirije ano makuru yo muri kino gitondo ndabashimire mwese mwari muduteza abiri yakoze kandi Matthew na Yesu yamfashije amadoka bashikira Kristo Alizarimana na ikonda bashikirije amakuru ndabifurije kubandanya mugira uwa kane mwiza murakoze